Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Niriwe njuti bagenzi ba radio Nzamba agateka kawe turi kwa kanigenekerezo cyandwinda mu kizo mwaka wa 2022 turabaha ikaze mu makuru twabateguriye nayo akabaza kwa ingingo ngurunguru zikurikira. Hari ibiziga birenga 10 byashikanywe I Bujumbura mu ntango zino ndwi ni by'abasirikare n'imbonerakure bahitanywe n'intambara ziriko zibera ku butaka bwa Congo bakaba barumvitsweyo haraheze amezi arenga 3. Ikena ry'ibitoro ryabandanya kwibonekeza mu ntara zose z'u Burundi. Muraza kumva ingene abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo bakironka kivuye muri Tanzania bakagura amafaranga y'umurengera. Ibyo biriko bitera ubukene imiryango muri ano makuru, kandi ukaza kumva ingene abanyagisagara ca Bujumbura bariko birabagora kubaho kubera iryo dunzura ry'ibitoro. Abanyagihugu babomorewe amazu n'uruzi Nyamusenyi riri muri komine ya Rumonge basaba batwara kubashyira ku rutonde rw'abazofashwa n'ishyirahamwe Croix Rouge bataravye mpunzi. Musanga ikaze muri ano makuru mu kanya duca tubabwira ido n'ido.
Inzamba.
Ndasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe makuru ajyanye n'ubugizi bwa nabi. Hari ikiziga cy'umugabo afite imyaka 56 azwi ku izina rya Claver Nzeyimana catowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku mutumba Kinyami ni muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Amakuru dukura mu barongo intwaro atumenyesha ko icyo kiziga catowe caciwe umutwe n'intoki. Ayo makuru akabandanya avuga ko uwikekwa muri ubwo bubisha asanzwe ari umuhungu wa nyakwigendera bari basanzwe afitaniye amatati y'amatongo akaba ubu ari mu minwe y'igipolisi kumva z'amatohoza. Ayandi makuru avuga ko Claver Nzeyimana arazwi ko ari umusuma karuhariwe akaba ngo yoba yishwe avuye guca ibiti byo mu muryango batabyumvikanye ko. Ibiziga 11 by'abasirikare n'imbonerakure baguye mu ntambara zibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nibo batahukanywe mu ntango z'iyi ndwi. Bashyikirijwe mu ikambi ya Desea Passive iri aho bita Guantanamo ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Abajabutse uruzi Rusizi batahutse mu Burundi bakaba bagera kuri 50. Mu gisirikare cy'u Burundi barahakana ko atabasirikare bafise ku butaka bw'igihugu cya Congo. Ni inkuru twateguriwe na Benia Serakan.
Ibyo biziga byatahukanywe uko ari 11, babiri n'abasirikare, umwe yahora akorera mu ikambi yo mu Cibitoke 112 irongowe na Lieutenant Colonel Désiré Ntihabose, undi nawe yahora akorera muri Battalion 212 irongowe na Lieutenant Colonel Nyandwi. Lieutenant Colonel Nyandwi akaba kandi ari nawe arongoye abasirikare bose b'u Burundi bari mu buseruko bw'igihugu cya Congo. Abandi 9 nimbonera kure zari kumwe nabo basirikare. Nkuko amakuru atangwa nabo basirikare abivuga, ayo makuru nyene avuga ko izo mbonera kure abiwabo bamenyeshwa umwe umwe kugira baze kubashingura. Bamwe muri bo hakaba hari abaduganywe gushingurwa mu ntara ya Kayanza iyo basanzwe bavuka, nkuko amakuru atangwa nabo basirikare avyemeza. Abasirikare baduhaye amakuru bavuga ko bajabukanye n'abasirikare bo mu ikambi ya 11 ya Blende irongowe na Lieutenant Colonel Gwasa Salvatore isanzwe ijejwe kuzana abakomeretse n'abapfuye ikongera ikabashira ibikoresho. Bose hamwe harimo n'abakomeretse bajabutse uruzi Rusizi ku munsi wa mbere uheze bashika 50. Bavuga ko abapfuye baguye mu mutego w'imigu y'abitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Congo mu gihe bariko bakizura hafi yabo bafise ibirindiro. Tubamenyeshe ko hari haheze indwi zibiri hari abandi basirikare barenga 40 bahora ubuseruko bw'igihugu cya Congo bazanywe kuko bari ku rutonde rw'abasirikare bazoja kugombora mu gihugu cya Somalia mu mabatari ya 35 na 36 ya misomo iherutse guhindura izina ikitwa ATMIS. Mu gisirikare cy'u Burundi biciye ku mushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba Alain Trubert Mutabazi barahakana ko atabasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Congo.
Turabandanya makuru twabateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe.
Kuri uyu wa Ndwindamukiza amakungu ibuka imyaka 28 iheze habayeho nyabwoko ry'abatutsi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Mu ijambo umukuru w'icyo gihugu Paul Kagame yashikirije atanguza ikigandaro cy'iminsi indwi yo kwibuka abahitanywe n'iryo honyabwoko ry'aba 1994, Perezida Paul Kagame yavuze yuko abanyarwanda basubije hamwe baragirira ikigongo ababiciye ababo biciye mu butungane bwuzuriza bose. Perezida Paul Kagame akabona ko ku isi hari intwaro ishingiye ku bintu bitatu, icyiswe intwaro rusangi n'intwaro z'igikenye. Hagati y'izo ntwaro zibiri hakabonekamo intwaro itavugwa y'ubwiyorobetse.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tuandanya no makuru na ya janye nike na jimitoro ni dogo ni yose mwanyagi hugo muri komine ya Gisagara intara ya Cyankuzo. Imbo nike na jimitoro kiaba endase muri yo ntara yo naho kivanywe mu gihugu cya Tanzania giciye mu nzira zitazwi n'amategeko mu kugurishwa amahera y'umurengera. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro gutorera mu ishusho kibazo kimaze iminsi. Ido ni ido na Vanessa Muiteka.
Abanyagihugu bo muri komune ya Gisagara bashigura ko kuva hatangiye kibonekeza ikintu gico gitoro hari abantu bakivana mu gihugu cya Tanzania mu buryo bwa magendo. Umwe mu banyagihugu wo muri zone ya Chamazi avuga ko iyo kibonetse kigurishwa amahera y'umurengera.
Ibijyanye n'igicaro kweri ibintu bisigaye kweri bigoye kugira ngo baronke igicaro cyo gukoresha mazutu kiva Tanzania benshi cyenda hahagere kubasidana umva ni cya magendo bikugwa ibito 1995. Urumva rero bose niho usanga bagikoresha twemeranye ne kukigurira abo bantu bagiye kubikora Tanzania. Esansi yoyo nayone nasa n'umuzibuye kugira ngo ibonekane ihetiro igeze ku 1500.
Abo banyagihugu basaba umukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye gucagendera iyo komune ya Gisagara guhindura ibintu kuko n'ibindi biribwa bya nkenerwa byaduze ibiciro cyane kubera ikena ry'igitoro.
Urumva rero hoteli ni kuraba kagake bagasinyanira ibintu bimwe bimwe bose bisebetanga abantu byinshi baba naho bishyikiriza hanyuma kandi ubukene igikombe kigeze ku 350 cy'ibigori urumva ikiro amajyana imwe kandi ari mu gihe cy'iyera zabyo urumva ko ni ikibazo ni ikibazo. Ugasanga rero ubu hashe ibiciro byose by'ibintu byagiye biraduga amasabune ibiki.
Tubamenyeshe ko ubwo bukene bw'igitoro buri mu ntara ya Cyankuzo ariko bimeze no mu gisagara cya Bujumbura. Ku masosiyete ari make usanga imirongo miremire y'abarondera ibitoro.
Arakoze Vanessa Muiteka. Ingaruka y'iryo bura y'igitoro, ibiciro by'ibifungurwa byaraduze ku rugero rudasanzwe. Iryo duga ry'ibiciro ryatanguye kuvaho leta idugirije igiciro cy'ibitoro mu mpera z'umwaka warabiheze. Aba muri ico gisagara babona ko ari ukwikika mu kiza kw'abadandaza, bakavuga ko batabona ingene bagiye kubaho na cane cane ko n'agashahara kabo katigeze kaduga ku bakozi ba leta. N'inkuru ya George Nimenya.
Inkuru ziva ngaho mu gisagara ca Bujumbura zemeza ko hatanguye kuza haribonekeza iduzwa ry'ibiciro kuva ku igerekezo ya 47 munyonyo mu mwaka uheze, igihe leta yafata ingingo yo kuduza igiciro cy'igitoro. Ikiro cy'umuceri muri rusange cavuye ku mafaranga 2,800 kija ku mafaranga 3,600 by'amafaranga y'amarundi. Ibiraya byavuye ku mafaranga 1,000 bija ku 2,200. Ikiro cy'inyama cagugwa imbere y'iyo tariki 10,000 ubukegeze ku mafaranga 14,000. Umufungo w'itomati 4 wavuye ku mafaranga 500 uja ku mafaranga 1,000. Izo nkuru zibandanya zivuga ko abadandaza baciye bikika mu kiza baduza ibiciro. Aho ngisagara cha Bujumbura bakavuga ko batabona uko bagiye kubaho kuko agashahara katigeze kaduzwa, bagasaba leta gucungera ibiciro kugira ngo ntihagire abikika mu kiza ku mvo zitandukanye. Radio Inzamba agacya kawe nitwashoboye kuronka kuri telefone Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura kugira ngo agire icyo ashishirije kuri iryo duzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa.
Turagushimiye George n'imenya dusimbire gato mu ntara ya Rumonge, bamwe mu babomorewe amazu n'uruzi Nyamusenyi muri zone Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge baridogera umukuru w'umutumba ko yanze ko baja ku rutonde rw'abategekanywa gufashwa n'ishyirahamwe Croix Rouge, basaba abamukurira kumukebura kugira nabo bagumizwe ku rutonde rw'abategekanywa gufashwa nk'uko bari banditswe n'abakozi ba Croix Rouge. Inkuru twateguye Tifine Kane wabo.
Abanyagihugu bo mu Gitaza babomorewe amazu n'uruzi Nyamusenyi rwari rwataye inzira arahezi indwi zitatu. Inyuma yaho haje abagira neza bo muri Croix Rouge baje kwandika babomorewe ibikorwa byabo bikaburabuzwa n'imbonerakure zaho mu Gitaza. Kuri uwa kabiri uheze baciye basaba babomorewe n'ubwo ruzi guhagarara ku bibanza byabo. Abakozi ba Croix Rouge barabandika bose. Ibyo biheze umukuru w'umutumba wa Gitaza Kigwati Frediane Bigirumwami acaza kuraba banditswe maze bamwe muri bo acara bafuta.
Nyuma yo yagira neza cyazanye akajagari ngaha mu Gitaza yuko banakuye zitanditswe nta bishoboka, abagira neza bakigira baciye rero bavuga ati ubu tuzogaruka na muntu wese ahagarare ku kibanza iwe ku nzu iwe yabomotse. Nibyo rero byarayibaye ku munsi wa kabiri baraje basaba abenegihugu ko bahagarara aheza zabo zabomorewe. Abagira neza bene nibo babiyandikira abakuru ba Rouge umukuru w'umutumba arahasiga igihe umwami Frediane arahira arabibona acafata bamwe bamwe arabafuta amubaza none ubafite iki waba ubu bishoboka ukurandika yarayibaze abenegihugu sinzi nimba hari ibyo batahurije ko ikindi gihe.
Abafuswe kandi barabomorewe ishavuriraniga. Bamwe mu banyagihugu bari ngaho bavuga ko uwo mukuru w'umutumba yisiguye ko ari wazivyaho kuruta abandi bose.
Abagira neza rero baramubajije ati none uri kuri abafuta iki kandi twasanze bafite amazu yabo byo kuri yabomotse akavuga ngo rero ngo ni ku mutumba w'iwanje njyewe ni umutumba w'iwanje rero wahora ujya mbona urashoboka arabagaranguza sembezo ni nko yari n'abandi banyacubahiro n'abenegihugu batavuga ati none mwebwe murakiti ingorane mukabomorerwa amazi ufite ikintu mukuru w'umutumba akaca abafuta ku mugaragaro abarugiro
kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu bo mu Gitaza ntitwashoboye kuronka kuri telefone umukuru w'umutumba Frediane Bigirumwami kugira ngo atange umuco kuri ibyo byose yagirizwa. Abegereye Croix Rouge ku rwego rw'igihugu bavuga ko batararonka icegeranyo c'abagiye ku rubuga. Tubajije musitaneri wa komine Muhuta Domitir Ntunzwe n'Imana cabizi ko yadusavye kumusanga mu biro vyiwe kuko ngo amakuru kenshi ayatanga ari ku kivi.
Ikaze muze muze tuganiye tubonana niho twabahanda amakuru menshi amakuru tuyatanga tuya umuntu tuba tubonanye tukabona nabo turiko tuya habariho.
Arakoze Trifine Kane wabo imbere gusozera no makuru. Abanywanyi ba koperative Nduza uno munsi bazindutse bugariza parke ya Mukaza aho basaba ko urongoye koperative yafashwe n'igipolisi kuri no wa kabiri yorekugwa. Akaba yafashwe n'igipolisi yagirizwa gusahura abanyagihugu basanzwe ari abanywanyi b'iyo koperative. Bamenyesha ko atatu yabasahuye ahubwo ko bafasha mu kwiteza imbere. Uyu n'umwe banyagihugu b'iyo koperative
mubwiye ko twebwe atanumwe ariko arishyuza amafaranga atanumwe ariko aritwarira umudeje wacu tutabwo gusa nibankure kure kugira umugambi wacu ubandanye kuko uyu yaje nk'inyishu kuri twe abantu bato bato tuto tuvuga ngo ari nka Kadafi tubasara rose muri igihugu cy'u Burundi kuko Kadafi yaratwaye nk'umunyagihugu muto arashikirwa natwe n'ukuri umuperezidenti wacu yaje nk'inyishu kuko agasuzuguro k'amadeni yo mu mabutike kari katuvuye ko agasuzuguro k'inzu zo gupanga kari katuvuye ko wasanga umuntu amara n'ukwezi utarabiha inzu y'abandi twabiha inzu z'abandi ku gihe inzara yari yaraheze mu bana bacu urumva nyine n'amashuri twabiha ata kibazo na kimwe. Rero urumva rero twasaba n'uko ngo murekura hama tukabanza dukora nk'uko twahora dukora kandi nawe akidegenje atangorane n'imwe ikije n'andi mabanki yabo kufinansi tuge tuge tuyahembwe tuse amakonti yacu mu kufinansi yanjye mu mabanki tuse tuyajyana nayo kuko nta uhembwa ngo yashire mu nzu zimwe bya kera abantu babika amafaranga mu nkono se bakayimbira mu nzu urumva tuba twayaronka tugeze ku makonti yacu dufise. Rero icyo twasaba n'icyo twabwiye prokirere ni ukuri aze kwidegenza kibo twasanzwe n'amashari arimo.
Tuchile tusoze la ano makuru tukwari kutura bashikiriza ngakoze mwese abariko wala tukulikira ngakoze abadu fashije kwegeranya ano makuru jama rinda bashinze nije nariko ndaya bashikiriza mungire amaholi wanyu na utaha.